radio ijwi rya Amerika. Ubuni samwe n'igicezo ku mugoroba mu Burundi no mu Rwanda mwiriwe bagenzi mwese muduteza amatwi turi kwa gatanu tariki 18 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'2015 hano muri studio gatanu muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Alphonse Ndayikenguke nanje ndabaramukije ndabahikaze mu biganiro byacu byo kuri no mugoroba
uyu munsi ntago baba bahire ni urugendo dutangiye rwo kugira ngo bazagirwe abahire mu gihe tutazi.
Uwo ni Patiri Rutinduka Laurenti umwe mu bagize komisiyo yashizweho mu gusuzuma uko banyakwigendera Rugamba Cipriano n'umufasoni wiwe Dafroze Mukasanga bashigwa ku rwego rw'abahire muri Kiliziya Gatolika. Iyi nkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya.
Mumo wakuru avugwa hirya no hino ku isi, leta zunze ubumwe za Amerika irateganya kugira ibiganiro n'Uburusiya mu gihe hari umwitwariko ukomeye wa Amerika ko Uburusiya buriko burakomeza ibikorwa bya gisirikare muri Siriya. Muri ivyo harimo nuko Uburusiya bwiyumvira kuzonwika abasoda barwana muri ico gihugu. John Kerry n'umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire yavuze ko President Barack Obama yumvira ko ibyo biganiro n'Uburusiya bikenewe mu gihe Amerika nabo bafashanya bari kwarondera gutorera umuti ikibazo cha Siriya. Icyo kibazo chatumye impunzi ziba umurengera ubizo impunzi nyene zikaba ziriko ziratera ikibazo ibihugu vya Buraya. Ash Carter umunyamabanga wa leta z'ubumwe za Amerika ajeje kwivuna abansi ku munsi wa gatanu yaragize ibiganiro vyubakana mugenzi w'u Burusiya Sergei Shoigu. Abategetsi babiri barashoboye kuvugana ku vyo leta ya Washington na Moscou zidahuriye ku kibazo cha Siriya. Bose basanze ko kugwanya Islamic States ariyo ntumiro nyamukuru bategeza gushika ko ibyo nayo bigaca mu nzira yo gushiraho leta afata kibanza muri Siriya. Ku bwa Amerika rero intwano ufata kibanza isigura kuva ku butegetsi kwa President Bashar Assad uwo nawe akaba ari somani mbike wa President Putin w'u Rusiya.
Intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afrika imenyesha ko bagiye kugerageza kumvisha abakuru bakagwi kagize kudeta muri Burkina Faso gusubiza ku butegetsi leta mfatakibanza yari ihari bakongera bakareka igihugu kikabandanya kwitegurira amatora. Icegera cy'umushikiranganji wa Amerika jijwe imigenderanire ya Afrika ya Amerika ku bibazo vyerekeye akarere ka Afrika Linda Thomas Greenfield mukanya kuri uno munsi wa gatanu yahaye ikiganiro umumenyesha makuru iradijwe rya Amerika Mariama Diallo. Thomas Greenfield akavuga ko atampamvu abasirikare bafise yo kugira iyo kudeta bagafata ubutegetsi bagahagarika leta ya Burkina Faso yemewe n'amategeko. Thomas Greenfield yavuze ko ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ico gihugu kumwe n'abandi bategetsi baganiriye nabo basirikare bagize kudeta bakaba bahoze bajejwe umutekano w'uwahoze ari umukuru w'igihugu Blaise Compaoré. Abakuru bako kagwi k'abasirikare bagize kudeta kuri uyu munsi wa gatatu bamenyesha ko barekuye umukuru w'igihugu Michel Kafondo nyuma yaho bamufatiye ikiringo c'iminsi ibiri ariko ntibavuze amakuru y'umushikiranganji mukuru ariwe Isaac Zida nawe nyene yari yafashwe ku munsi wa gatatu n'umukuru w'igihugu.
Ibihugu vya Buraya ntihuza ku kibazo c'impunzi zihungira muri ibyo bihugu. Ministre wa mbere wa Croatia Zoran Milanovic yamesheje ku munsi wa gatanu ko igihugu ciwe kidashobora kwakira impunzi ariko kitazokwigira cugara imbibe ngo ntizinjire. Mu higanire wa ministre Milanovic yatanze kuri televiziyo ku munsi wa gatanu nyene yavuze ati tuzobaha ico banywa n'ico barya tuvure nawe bikeneye ati ariko izo mpunzi tuzoca tuzisaba ko zobandanya urugendo rubajana mu bindi bihugu nko muri Hongiriya. Insiguro yatanze nuko Croatia ari igihugu itoyi caga ico gihugu ryo kitoronka aho gishirizo mpunzi. Ku munsi wa gatanu nyene Croatia yarugaye imbibe indwi ku munani impunzi zahora zicamwo inyuma yahizo mpunzi nyene zari zigiye mu kuruberwa rwa Hongiriya zazangiwe kwinjira. Umuvugizo wa HCR ni rya shami gishiramwe mpuzamakungu gita impunzi yamenyesheje ku munsi wa gatanu ko ibihugu vya Buraya bigomba kuja hamwe bigafata ingendo imwe ku kibazo c'impunzi.
Radio Ijwi rya Amerika makuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Igitero cyagizwe ku ikambi ya gisirikare kigwanira mu kirere mu buraruko bushira uburengero bwa Pakistan kuri uno munsi wa gatanu cyahitanye abantu bashika kuri 29 gikomeretsa abandi 30. Abategetsi bavuga ko abagwanyi bari bafise ibigwanisho bikomakomeye cyane kandi ko bari bambaye inyambaro z'abasirikare bagwanira mu kirere bakaba bagize igitero ku ikambi ya Badaher hafi y'igisagara cha Peshawar. Umuvugizi w'igipolisi General Major Asim Bajwa amenyesha ko aba bagwanyi binjiriye ku irembo ry'iyo kambi mu kugira icyo gitero cyatanguye mu nyomvu y'iki gitondo cy'umunsi wa gatanu. Bajwa avuga ko bamwe muri abo bagwanyi bateye grenade ku musigiti wari hafi y'iryo rembo ryo kuri iyo kambi hapfa abantu bashaka kuri 16 barashwe n'amasasu menshi cyane. Abo bagwanyi bashishikaye kwica abandi bantu bari hafi mu yindi nyubakwa hafi yaho umusigiti waruri nyuma mu mwanya muto cyane. General Bajwa akabavuga yuko baciye bakora igikorwa cya gisirikare cihuta cyane mu kugira ngo bivune abo bansi. Hapfuye abasirikare batari bake bacungera umutekano mwitana mu mitwe y'abo basirikare n'abo bagwanyi harakomereka n'abandi benshi. General Bajwa yagiriza abagize ico gitero citerabwoba kuba bagiteguriye mu gihugu cya Afghanistan kandi ko abagize ico gitero baje bava hakurya y'umupaka. Abagwanyi b'abataliban bo muri Pakistan nibo biyitiriye ico gitero cyo kuri uno munsi.
Muri Sudani yo mu mpanuko igitigiri c'abantu bahitanywe n'ikamyo y'ibitoro yagize igisida igacisha kiramaze kugera ku 150. Abo bapfuye bariko baravoma ibitoro byari muri iyo kamyo ica iraturika ibitoro byarimo bica birabaturira. Ku munsi wa gatatu ubutegetsi bwari bwavuze ko igitigiri c'abantu ari 85 gusa mu nyuma ico gitigiri gihava kiraduga cyane. Icyo gisida cyabereye mu ibarabara rigana mu muji wa Maridi ku birometero 250 uja ijuba ku murwa mukuru wa Sudani yo mu manuko. John Saki atwara ako karere yamenyesheje itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa yuko abantu bashika 1000 aribo bari bagiye kuvoma icyo gitoro inyuma yaho iyo kamyo itembagariye ku munsi wa gatatu. Ibisida nk'ivyo rero ngo vyamavyabaye mu bihugu vyo mu karere ka Afrika y'umuseruko aho abantu bakunda kuvoma amakamyo yagize ibisida nk'ivyo. Mu kwezi kwa gatandatu mwaka wa 2023 abantu 30 barapfuye mu gihugu ca Uganda.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Iyi ni programme ya radio yacu tubashikiriza buri munsi kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuri Radio Ijwi rya Amerika mu Burundi. Mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Rwanda, naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radioyacu@gmail.com na Facebook kuri adresse VOA radio yacu no kuri site ngurukana bumenyi ariyo www.radioyacu.voa.com.
Amakuru yo mu biyaga binini kuri uyu wa gatanu muri katedrale ya Mutagatifu Mikayeli i Kigali habereye umuhango wo gutanguza ku mugaragaro programme yo kwinjiza mu Gasanga Dafroze na Cipriano Rugamba Rantunga mu bahire ba Kiliziya Gatolika. Inkuru ya Asumta Kaboyi.
Uyu muhango wabanjirijwe n'igitambo cya misa cyayobowe na Musenyeri Tadeyo Ntihinyurwa, umushumba wa diyoseze ya Kigali. Yari kumwe n'abapadiri benshi cyane bari bitabiriye uyu muhango, nkuko twabisobanuye na Padiri Rutindo Karabureni, umwe mu bateguye iyi gahunda. Yabwiye Ijwi ry'Amerika ko nyuma yo gutangiza ku mugaragaro gahunda yo kwinjiza mu bahire Rugamba Cipriani n'umufasha we Dafroza Mukansanga, hagiye gukurikiraho ubushakashatsi ku mibereho yabo. Padiri avuga ko ubushakashatsi buzakorerwaho uyu muryango wabaye. Iki gikorwa cyatangijwe n'abakristu babazi neza babanye nabo, babatangira ubuhamya basaba ko bashyirwa mu ntwari za Kiliziya. Musenyeri Tadeyo Ntihinyurwa umushumba wa diyosezi ya Kigali ari nawe wayoboye intangiriro y'uyu muhango yashyizeho za komisiyo zinyuranye ziziga ku mibereho ya Rugamba Sipiriyani n'umufasha we Padiri Rutindu Karaburenti umwe mu bakuriye komisiyo yiga kuri Rugamba yavuze ibikurikira nyuma y'uko uyu muhango utangijwe ku mugaragaro.
Uyu munsi ntago baba abahire, ni urugendo dutangiye rwo kugira ngo bazagirwe abahire mu gihe tutazi.
Rwa rugendo rurakorwa gute?
Ariyo komisiyo y'amateka. Iyo ngiyo izakora akazi kayo no kuvuga gushakisha impapuro zose zijyanye no kuri Rugamba bijyanye n'amasakaramentu yahawe, kureba niba Rugamba ibyo yigishije cyangwa se nadaforoza mukansanga ibyo bakoze biri mu murongo wa Kiliziya, n'akaza n'urukiko rero kureba niba ibyo byose biciye mu nzira z'amategeko ya Kiliziya.
Iki gikorwa cyitabiriwe n'abakristo benshi bo muri Kiliziya Gatolika, cyane cyane abo mu muryango Rugamba yari yarashinze wa Communauté d'Or Emmanuel. Bamwe mu bakristo bari bitabiriye uyu muhango babwiye Ijwi rya Amerika ko iki gikorwa ari icy'ibyishimo kuri Kiliziya Gatolika y'u Rwanda.
Umuhango nk'uyu nguyu ugiye kuba ku nshuro ya mbere mu gihugu cy'u Rwanda unyereka urukundo rw'Imana, nkaba mbona ari ibyishimo kuri Kiliziya Gatolika y'u Rwanda ariko no ku Banyarwanda twese muri rusange, kuba tugiye kubona abavugizi b'Abanyarwanda mu ijuru.
Uyu muhango wanitabiriye nawo umuryango wa Rugamba Sipiriyani. Umuhungu we w'imfura Rugamba Olivier yatangaje ko umubyeyi we Rugamba Sipiriyani yakomejwe mu kwemera n'umufasha we Mukansanga Dafroze.
Yiga amashuri y'Imana mu maseminari no na seminari nkuru ntiyayirangiza, none aza kugera mu gihe asa n'uvuye mu bintu by'ima byo kwemera Imana, abitewe n'ibyo yabonye muri seminari nkuru aho yigaga abasenyeri ba Perode n'abandi. Iyo cyamutekwa mu seminari avamo ari umuntu uhakanye Imana, ariko nyuma yaho aza gushaka ashakana na Dafroze Mukansanga ariwe mama ari umudamu wasengaga cyane. Noneho muri icyo gihe Rugamba atemeraga Dafroze ikintu yakoze ni ukumusabira no kumusengera. Bigeze ubwo muri 1983 Rugamba noneho yongeye guhinduka agarukira Imana, kuko noneho za mbaraga yari yarakoresheje ajya kure y'Imana azikuba nk'inshuro icumi noneho agaruka nk'umuntu uvuga uti nataye igihe kinini nirengagije Imana agaruka wese.
Uko bisobanurwa na Padiri Rutindu Karaburenti umwe mu bakurikiranira hafi igikorwa avuga ko uyu muhango udahita ushyira Rugamba n'umugore we Dafroze mu rwego rw'abahire, ko ahubwo bigomba guca mu nzira ndende.
Umuhire ni intambwe ya mbere, noneho nyuma hakaba yuta beatification mu Gifaransa, hakaza mu canonization ku mutagatifu.
Ninde umugira umuhire, ninde umugira umutagatifu?
Byose ni papa kakunda wakirisa wakumeza gusenga hakaba n'igitangaza papa ati noneho waundi wari umuhire abaye mutagatifu. Nibwo bwa mbere mateka y'u Rwanda mateka y'abakirisa mu Rwanda gikozwe ni kuri Rugamba Sipiriyani.
Rugamba Sipiriyani n'umugore we Dafroze bazwi cyane nk'abantu bakoraga ibikorwa by'urukundo. Rugamba yari afite itorero Amasimbi n'Amakombe, yashinze ikigo cyakira abana bategira kivurira. Mu mwaka w'igihumbi kimwe 1990 ashinga umuryango wa Communauté d'Or Emmanuel umaze kugira abayoboke bagera ku gihumbi. Yishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi tariki ya 7 Mata we n'umugore we Mukansanga Dafroze n'abana babo batandatu. Iyi gahunda yatangijwe yo gutegura uko Rugamba Sipiriyani n'umufasha we bakwinjizwa ku rwego rw'abahire ishobora kuba yarangiye mu myaka ibiri mu gihe abashinzwe ubucukumbuzi kuri uyu muryango baramuka bagize vuba, hagasigara gusa gutegereza ko papa ubwe ari butangaza ko binjijwe mu rwego rw'abahire. Usibye abihaye Imana benshi bo mu Rwanda bari bitabiriye uyu muhango ndetse n'abakristo baturutse imihanda yose. Uyu muhango wanitabiriwe n'intumwa zaturutse i Roma kwa papa zirimo abihaye Imana batatu n'umurayiki umwe, bose bakura ibigendanye no kwinjiza abantu mu rwego rw'abahire. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze Asumta kuri iyo nkuru yerekeye umugambi wo gushyira abanyakwigendera Mukansanga Dafroze na Sipiriyano Rugamba ku rutonde rw'abahire ba Ekleziya Katolika mu Rwanda.
Inkuru tuzibandaneza mu Rwanda. Naho mu Rwanda Urwanda rukomeje kuja mu bibanza bya mbere mu bihugu byateje imbere uburinganire bw'umugabo n'umugore, mu gice cy'ikoranabuhinga n'imirimo isaba ingufu haracarimwo ubudasa bugaragara hagati y'abagabo n'abagore. Abagabo bari ku bice 66% mu gihe abagore bo bari ku bice 44% gusa. Mu mugambi watangujwe kuri uyu wa gatanu uzwi nka ngira nkugire mugore mwiza he for she, ubutegetsi buvuga ko bugiye kuduza umugore akarengana n'umugabo munzego z'ubuzima bw'igihugu zose.
Ubukangurambaga buzwi nkangira nkugire mugore mwiza hifoshi mu rurimi rw'icyongereza leta y'u Rwanda yabutangirije mu ngoro y'inteko ishinga amategeko. Ikora ibi, leta y'u Rwanda ivuga ko igamije gushimangira uburinganire hagati y'umugabo n'umugore mu nzego z'ubuzima bw'igihugu zose. Iyi gahunda isanze u Rwanda ku mwanya wa karindwi ku rwego rw'isi mu guteza imbere uburinganire hagati y'abagabo n'abagore, rukaza ku mwanya wa mbere ku mugabane wa Afurika. Bamwe mu Banyarwanda bumvise gahunda y'uburinganire bw'umugabo n'umugore mu miryango barayishima, bagaheraho bashishikariza abatarayumva. Bwana Hassan n'umudamu we mu buhamya bwabo imbere y'imbaga bibanze ku mibanire yabo mu myaka yashize batarumva igisobanuro cy'uburinganire bw'umugabo n'umugore, bashimangira ko nyuma yo gusobanukirwa byateje imbere urugo rwabo.
Abagabo bagenzi banjye bari mu Rwanda barahari kuko ndabizi ko bahari ni bacu baranyumva, bave mu byo barimo bitwara ngo n'abagabo ngo ni basimba, nta busimba ahubwo ni igihombo kuri bo. Umugore we nazamukunda, umugore nyuma azashyikirana. None natanga ubutumwa ko bareka guhohotera abadamu babo. Mu by'ukuri umugore nongere mbisubiremo, arashoboye.
Aka kanya yabibabwiye imibonano mpuzabitsina ntabwo twari tuzi kuganira nk'abandi. Icyo nzi cyo numvaga mu by'ukuri uko twakuze, umugabo nagukenera agomba kukubona isaha ku yindi. Nta kuganira byabagaho, ariko mu by'ukuri ubu nababwira ngo turabitegura natwe.
Bwana Lamini Manu uhagarariye umuryango w'abibumbye mu Rwanda na washima intambwe u Rwanda rumaze gutera mu guha ijambo umugore, gahunda irangajwe imbere n'umukuru w'igihugu Paul Kagame. Uhagarariye ONU mu Rwanda asanga ariko hakiri byinshi byo gukora kandi bisaba uruhare rwa buri wese. Bamwe mu bagabo bashobora kwibaza impamvu dukeneye indi migambi. Dukeneye undi mugambi kubera ko gushyira mu bikorwa iyi gahunda ari inzira itoroshye, igomba kwibanda ku guhindura imyumvire mu bitekerereze, guhindura imyumvire ikiri hasi, guhindura n'imigirire mibi ishingiye ku mico. Twemera ko iki gitekerezo ari indi ntwaro ikomeye yafasha mu kumvikanisha iyi gahunda yo guteza imbere uburinganire hagati y'abagabo n'abagore. Kuri ubu Rwanda ruza ku isonga ku isi n'imyanya y'abagore 64% mu nteko ishinga amategeko. Ni imyanya ariko bamwe basanga bayirimo bagombye kuvuganira bidasubirwaho bagenzi babo ku bibazo by'ihohoterwa rikibakorerwa cyane abatuye mu bice by'ibyaro. Afatiye ku mibare y'abagore mu nteko ishinga amategeko, Bernard Makuza perezida wa Sena avuga ko ari ikimenyetso gikomeye cyo kuba igihugu cyarimakaje ihame ry'uburinganire bw'umugabo n'umugore. Ku rundi ruhande, iyo bigeze mu bisata by'ikoranabuhanga n'itumanaho, imirimo isaba ingufu haracyagaragara icyuho kinini. Perezida wa Sena y'u Rwanda aragaruka ku ntego eshatu leta y'u Rwanda izakomeza kwibandaho mu myaka iri imbere mu gutsimbata uburinganire hagati y'umugabo n'umugore.
Ya mbere ni ukongera imbaraga mu kugabanya ikinyuranyo hagati y'abagabo n'abagore, kigaragarira cyane mu bijyanye n'ikoranabuhanga n'itumanaho. Intego ya kabiri ni ukongera umubare w'abakobwa n'abagore muri gahunda zijyanye n'ubumenyingiro kugira ngo abagore bongererwe amahirwe yo kwihangira imirimo nka basaza babo. Intego ya gatatu ni ugukomeza kurwanya ndetse tukarandura ihohotera rishingiye ku gitsina.
U Rwanda rurateganya kuzamura abagore byibura bakazi kuba inshuro eshatu mu masomo y'ubumenyingiro ku kigero cya 50% mu mwaka wa 2020, mu gihe imibare iriho ikiri abagore bo muri iki cyiciro kuri 17%, abagabo kuri 40%. Mu ikoranabuhanga n'itumanaho, abagore bari kuri 44%, mu gihe abagabo ari 66%. Abasesengurira hafi by'uburinganire hagati y'abagabo n'abagore basanga leta yagombye gushyira ingufu zidasanzwe mu kwigisha abagize imiryango, kuko hari abagore bamwe na bamwe babwumva ko butari bikaba intandaro y'amakimbirane mu miryango.
N'abagore ngo bica abagabo nabo babireke kurwana, kuko ntago ari wo muti, ntago ari byo bikemura ikibazo. Birahaba ni uko babihisha, barabakubita bya mufiririzo uretse ko babihisha.
Bagira ubusa. Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Harakoze Eric. Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Iminsi itatu irarangiye abanyagihugu bo muri wo kumutakura kuva ku ibarabara rya mbere gushika ku rya gatandatu batava mu nzu zabo. Mu gipolisi basigura ko aho hantu hacunzwe n'abapolisi kubera ibikorwa bariko barahakorera. Pierre Nkurikiye, icegera cy'umuvugizi w'igipolisi, amenyesha ko ivyo vyose byavuye ku magrenade yatewe abapolisi kuri uyu wa gatatu. ntiyamenyesheje umunsi ivyo bikorwa bya gisirikare by'igipolisi bizorangira ngo iyo quartier yugurugwe kandi nta mumenyesha makuru yemerewe kwinjira ngo abone biriko birakoregwayo. Vitale Bambanze yahoze ari umukenguza amateka ava mu bwoko bw'abatwa avuga ko kugarana abantu atari byo atari iyo nyishu kuko quartier yose ngo ntishobora kubamwo inkozi z'ibibi gusa atahubwo inzego z'umutekano nizikoreshe uburyo zigishijwe mu gukinga umutekano atagateka kazina muntu gahonyanzwe. Inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Ibarabara riva mu gisagara cha Bujumbura hagati rija muri quartier za Mutakura na Cibitoke n'uburira cugarijwe n'abapolisi na usohoka na winjira kuva kujya mbere gushika kujya gatandatu. Aba ngaho ni bafite n'uburenganzira bwo gushika inyuma y'umuryango w'urupangu ariko aba bakuma barabara yo kuva kujindwi gushika kujya 18 barashobora kuja kwibarabara. Icegera cyo muvugizi w'igipolisi tumuhamagaye kuri telefone yadusiguriye ko ari kubera kwa mabarabara ariyo yaterewe ko amagrenade kuva ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu. Umushikiranganje w'umutekano kano alangi yome bunyoni mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru aracindwe zibiri zirenga ari kumwe n'abashikiranganje batatu yamenyesheje ko atabantu bugaranirwa mu mazu ababijejwe baca baraba ibikenewe.
Nta ushobora kugarana abantu ngo bafunge ku buryo boza kwicwa n'inzara cyangwa ngo bicwe n'ingwara. Icyo nico bari gikorwa cyo kugarukana amahoro n'umutekano. Ikintu cyose cyafise urugero kigeza ko abari ko barabikora bafise ubuhinga bageza ko kugira ngo umumubare we wese akigurukiwe kagiraho kageze.
Naho biri uko nta umenyesha makuru ashobora kwinjira ariko abanyagihugu baduhamagara kuri telefone batubwira uko babayeho muri uyu mwanya badashobora gusohoka mu mazu yabo bavuga ko bagira bicigwe n'inzara mu mazu abandi nabo akazi karahagaze.
Ngwane dufite je kubejo umwana arenge atanga kwenda hijya hijyo mu ijoro ijyo mu gatondo ngenda mu kwaruka muganga abapolisi baranye ni umwana wa nefumwa
w'amezi 9
yego w'amezi 9 n'ubuzima bugoye rwose cyane ubuzima buragoye rwose cyane n'ubunye kurara kubyinjira cyangwa arasohoka abana batajya ku ishuri umubyeyi ajya kubyara bamuzibira umwana ajya kwa muganga bamuzibira njye nk'uyu wanjye w'amezi 9 barangiriye ibyo none sinari bake bamwita ku mwana arembye rwose cyane yaragomsa yaragiranda ikigura apo cyangwa kuri
naye umunyeshuri bigamutse abana bifite ibibazo byose bakaba barase ko kijya gukora ikibazo n'ubu nta n'umwe arengana n'umwe amusubaza ko kijya kujya mu mayitike ntange amafaranga ndetse bamwe bose basuma kakira bakampeni gusa ni ikibazo turasaba dusaba yuko mwobadukuriraho ntawe tugera nta na hamwe umuntu aguma mu nzu ubona ugusoma amanote gusa
mugabo murashaka kuronka ibyo mufungura murajya ku ibutike mukagura ibintu
oya nta butike nta kina namwe bugurira
none mushaka mufungura gute
fungura gute turaryama gusa ubonye mbisanze nta muntu azisigaranye n'ibiro bitanu ngo nshatire kuzajya mu gutwira
rero ubu umugore ku kwa hirya y'ikintu ndabuze abana
barantu mufasoni ni wawe
yari yakoze ku kazi muri sire aje arabura hasi ati akamutse ajya gusabizare mu gihe ubu muri ya sire ni muri ya abamukikaniza ibabuzaje nta numero z'ubuyobozi abamakaramo n'ubunga yashyiraho rege icyo batwagize ntacyo tuzi ngo dukine umutwe ntacyo atari ko bagomba gukwitisha ingabo kenshi dusaba biba tubakureho twe twibaniye mu mahoro hanyuze ngo tukiriwe tubarondera nimba barabyaka barazifashe niba zitwara nimba ntabwo barafata naho hasi hano ntabwo dushaka biba
none mwibaza ko batera amagrenade bava he
mu gipolisi bavuga ko byose biriko bikogwa ku nyungu z'abanyagihugu kuko nta numwe atarabwa n'umutekano. Ibyo byari byaranashikirijwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu haraciye indwi zibiri zirenga mu kiganiro abashikiranganje bane bahaye abamenyesha makuru. Pascal Barandagiye yasavye abarundi bose kuvavanura n'inkozi z'ikibi kugira bareke kugaranwa.
Ikigo cyo gusaba ikibigwanisho nta numwe muri mwe atakirimo genda mu vavanure nabo bantu mubereke inzego z'umutekano kugira ngo iki gikorwa gitere imbere mureke kugaranwa.
Vitali Bambanze yahora n'umukenguza amateka ava mu bwoko bw'abatwa avuga ko kugaranira abantu mu makaritie atari wo muti ahubwo inzego z'umutekano zokoresha ubuhinga zize mu gukora iryo sakwa atawurinze guhonyangirwa gateka.
Ugiye kugara umutekano urabanza ukaraba abukingira na cane cane abo bantu bamagara make no kuvuga abo bana no kuvuga abafasoni abo bantu bagwaye abatama n'abatamakazi ukabona kugamira mbere aho bakingiwe nta quartier yose canke abantu bose bo mwiyo quartier bo bari inkozi z'ikibi harimo abashobora kuba ari inkozi z'ikibi n'abandi bantu b'intungane kandi harimo abategetsi bari aho hantu bo bose barakorana kugira ngo barabe ko atamuntu ari karahohotewe.
Ivyo bintu vyo zo kugara makartie abantu bakamara iminsi gera kuri ibiri badasohoka abapolisi ari bo bagaba izo kartie biba kenshi makartie abere imyinyerekano leta yitimigumuko byari bimaze kuba rero no mu makartie ya Jabe Nyakabiga na Musaga abantu basaba inzego z'umutekano ko zarasakwa ibigwanisho abantu bose bahari na cane cane abamenyesha makuru naho mu gipolisi basigura ko ari gukingira impanuka abamenyesha makuru kuko abantu haba hari umutekano muke Ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Urwaruka rugera ku majana 215 rwo mu ntara Karuzi rwari rumaze iminsi rupfungiwe muri komisariya y'igipolisi rwaye rusubijwe mu makomine ruturukamwo rwahagaritswe mu miduga rugana intara ya Gitega aho rwabwiye igipolisi ko rwari ko ruja kurondera akazi muri Tanzania ariko naho rwarekuwe igipolisi cagumye gifunze imiduga barimwo kivuga ko ari kumvo yo kubandanya batohoza Iyugo gwaruka gwari rugiye nico gwari rugiye gukora n'inkuru ya Bosco ndarurinze
Ugwaruka gwaraye rusubijwe mu makomine ruturukamwo rugera ku majana 215 gwahagaritswe ku magenekerezo ya 15 na 16 zo ku kwezi kw'icyenda turimo nkuko OPPE Nsibomana Ronje arongoye igipolisi ikarusi abimenyesha ubwo gwaruka rufise imyaka iri hagati ya 12 na 20 bamwe bahagaritswe bageze mu ntara ya Gitega abandi kuruzi uruvubu rugabura intara ya Karusi na Gitega bari mu miduga igera kuri 10 kuvubwo baciye begeranirizwa niyo miduga barimwo muri komisariya y'igipolisi ikarusi kumuhinga mukuru wa kane niho basubizwa mu makomine baje baturukamwo komine Bugenyuzi niyo yari yavuyemo benshi bagera kwijana na babiri hagakurikira amakomine ya Gihogazi na Gitaramuka yavuyemo 36 na 32 urongo w'igipolisi mu ntara ya Karusi yamenyesheje ijwi ya Amerika ko bamustantere b'amakomine atandukanye babararanye baca batangura kuri wa gatanu igikorwa cyo kubashikana ku mitumba baturukamwo bagaca bagirisha n'amanama y'umutekano Urongo y'igipolisi Karusi OPPS Bomana Ronje avuga ko vyabaye ngombwa ko bahagarikwa bagasubizwa inyuma kuko naho hari abahora baje kurondera ubuzi muri Tanzania batahora bagenda ku murindi nkuwo ari vyo vyateye amakenga ikindi warongo y'igipolisi Karusi avuga ko cabateye amakenga nuko imodoka ari zose uko ari 10 zabunguruje atanimwe yari isanzwe ikorera aho ikarusi akavuga ko bitumvikana ingene abashoferi bo muzindi ntara za kure bamenya ko hari uruja n'uruza nkugo ikarusi n'abasanzwe bahakorera batarabimenya urongo y'igipolisi mu ntara ya Karusi akabandanya avuga ko intara ya Karusi yimbuye ibihagije ko atamvu yosigura bikwiye uko kuja kurondera akazi muri Tanzania kubwishi ubwo gwaruka gwaraye rurekuwe co kimwe n'abashoferi bari babunguruje ariko imiduga yo nubu iracafungiwe muri komisariya y'igipolisi Karusi nkuko twavyiboneye komisere Simana Ronje akavuga ko zifunzwe ku mvo zo kubandanya amatohoza iyo ubwo gwaruka gwari rugiye nico gwari rugiye gukora twashitse ku biro vya buramatari w'intara ya Karusi kugira tumenye uko bagiye kubandanya bakurikirana ico kibazo nabo bakorana ariko ntiyatwakiriye akaba yatumye umupolisi yamucungerera ubuzima ko afatiriwe n'akazi kenshi ndetse akaba ari navyo yatubwiye kuri telefone yacu ikarusi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
turagushimiye cyane Jean Bosco Njuti mwese rero mukundira dijwi rya Amerika hani naho duhagarikiye ibiganiro byo kuri no mugoroba mwakoze cyane kudutega amatwi kuri mikongahe Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka
Mwari kumwe kandi na Alphonse Ndayikengurukiye
Turashimiye na Alvin Sangano kwa yadufashije kwegeranya ibiganiro byo kuri no mugoroba turashimiye nabo mu buhinga bw'ivyuma mugira umugoroba mwiza naho butaha mwakoze
This program has come to you from the Voice of America, Washington.